Mon fils, c'est ça, il a dit, explique en Amérique. Radio y'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi Uganda mutumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyo Ngabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga
muri Sanga Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cy'ibihara by'ingoge cyatanguriye ku mugabane wa Afrika kibandanya gukwiragira kiriko kiratandukira ibice byo hanze y'uwo mugabane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho icyo kiza cyatse indaro kuva mu myaka yo muza 70 kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko bikekwa ko bafise indwara y'ibihara by'ingoge barenga 270 mu gihe aba renga igihumbi n'amajana atatu bamaze guhitanwa n'icyo kiza kuva mu kwezi kw'indwi kurangiye icyo kiza cyaratanguye kuyonekeza mu Burundi aho umuntu wa mbere yashanduye mu mpera z'indwi irangiye Burundi bwatangaje ko igitigiri cy'abantu 171 bamaze kwandura hisunzwe ibimenyetso byo mu ntango bifatirwa ko kugira umuntu yemezwe ko yafashwe n'icyo kiza abana nibo bageramirwa kurusha abandi n'ibihara by'inguge Reka dutega amatwi umenyesha makuru Thierive Ndayishimiye atubwira uko ibintu byifashe mu Burundi ku byerekeye cyo kiza.
Ubushikiranganje bujeje w'amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki, kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda. Naho biruko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura, ubona abantu batabyubahiriza nk'uko abakunzi bacu babyiboneye. Abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyindwi yamagariye abanyagihugu kugwanya ico kiza nkuko barwanije COVID-19 kuko gifise umurindi munini
n'ukuri tugerageze twirinde iki kiza cy'akaranda dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarmasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushire mu amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri COVID twosaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni ingora z'imigera ziroroshe kugwanya kuko ni ugukaraba gusa kudakorana kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukorana ko
Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe Emmanuel Sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganje ibyo bubasaba kuko iyo ngwara idatujijwe ishobora gutuma Abarundi badashikira yambona kazoza bifuza. Yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura.
Twabantu twumvira ibyo abajijwe amagara batubwira. Batubwiye ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize. Batubwiye ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza nuko umwe wese yumva yuko urugamba rigwiwe
ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika habavuga ko ibyo basabwa abigoye kuko ikibazo cy'amazi gihangayikishije benshi
ntivyoroshe kugira isuku ukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracika ruka ku bwinshi siguye ko n'amazi ukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe
Ayo mamesa yose bavuga baravuga mu gukaraba bakaraba ashaka kumara toti n'iso menshi.
Abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga na kubishira mu ngiro guhari. Mu by'ubushikiranganje busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko, mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi. Ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba.
Ntahimiriza kera hateyikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva ariko baravuga ati mwirinde mukarabe.
Kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru no kuvuga aho baca hose.
Yumva bisaba yuko twabaho inzego zibijejwe zihe.
Iyo ndwara ya karanda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi 14 umuntu yanduye. Muganga Eme Uwimana yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi. Uku ni kabisigura.
Afite ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atazo yahorana umuntu ashobora kwibaza yuko ari iyo ngwara. Nivyo bintu bya mbere bitangura imbere yuko haza bijya bintu by'uruherehere uhera ku maso ariko rushobora no gushikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri na cyane cyane ku bihimba byihishije byirondoka mu mugongo, ku maboko no ku maguru.
Abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa INSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera.
Guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza cyaduteye.
Iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa kire ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abajyamye ko buri munsi baca babita. Umushikiranganje Ridwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi.
N'ukuri iyi ndwara nakaranda nyene abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu n'ukuri batwitwara amahera menshi cyane. Turaboza tubogisha amaserumu. Mwibaze nk'umuntu utabasha kubogisha amaserumu arenga 10 ku munsi ajya amaserumu ya solution sale hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye turamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma. Bityo ibintu birazimbye cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu dusha duta ni bintu bizivye rwose. N'ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko iyo karanda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari.
Kugera ku genekerezo rya 16 uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura mu makariti abiri gusa ya Kinama na Kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga 45 banduye iyo ndwara ya karanda k'inkende. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Turagushimiye Tereva. Makuru amakungu ku vyerekeye ico kiza cibihara vy'inguge canke vy'inkende yoba arihagurukiye gute mu kiganiro muri sanga twatumiye Dr. Comme Konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zirandagata umuganga bita epidemiologiste mu rurimi rw'Igifaransa. Ndakuramukije mutumire.
Yambuneza Fideli ndaramukije nabumve isa muri sanga.
Mugihe ico kiza kibandanya gukwiragira mu bihugu bitari bike muri Afrika gitanguye no gutandukira hanze y'umugabane wa Afrika, ku biharuro vya nyuma mufise ngaho mubona ibintu vyifashe gute?
Ibintu bihugu bimwe bimwe ntibiko byifata neza kuko hariho ibihugu tubona ico kiza kiguma kirandagata haje kuyisonga ico gihugu twandubibe mu biyaga binini no kuvuga igihugu cya Congo nicyo kiza ku isonga kifise abagwayi benshi barenga 3,400 no kuvuga dufatiye ku bitigiri twabonye hirya y'ejo. Hanyuma hagakurikira Burundi bufise abarenga 240 dukurikije izo bitigiri nyine by'icyo gihe no kuvuga kuri y'indwi turangije. Hanyuma abakurikira Centrafrique 5,500 kushika kuri 49 ama Nigeria ifite 44 hanyuma hakabaza Cote d'Ivoire bafite munsi ya 30 na Republika ya Afrika y'Epfo ama na Congo ijya hirya ya intwaro rusange no kuvuga ibindi byose bifite abari munsi y'10 ni bihugu byinshi bifite iyo ndwara no kuvuga ubu ni bihugu birenga no vuka byinshi cyane bifite byo nko Burundi Benin Cameroon Centre Afrique Congo Cote d'Ivoire Egiputa Gabon Kenya Rwanda Liberia Afrika y'Epfo Maroc Sudan no kuvuga Zambia Uganda Ghana Nigeria aho si izo iyo ngwara hari baramaze kubona iyo ngwara mu bindi bihugu ikwiyeho sisi yose hariho abagenda bava muri ibyo bihugu bagenda bayitwaye no kuvuga n'abandi bayandurira muri icyo gihugu nyine rero mba ikwiye hirya no hino ingamba ziri hirya no hino hariho abariko baragura incanco batangura gucandaga bajya abantu bafise ubudahangarwa buke cyangwa babona yuko bubangamirwa n'iyo ndwara gusumbya abandi hakaba rero n'ibindi bihugu biriko birarondera ingene bakora bijya byo gupima no kuvuga bijya byo gupima bitazimbye byihuta nk'igihugu cy'Ububirigi mu ntara bita Liège bariko barakoze kamwe bakoresha gupima bakoresha amaraso yo ku rutoki kuko igipimo kirazimbye gikoresha n'icya gipimo bita PCR ni igipimo gikoresha ubuhinga buhanitse bumwe bwo kuraba imigera y'indwara kizimbye cyane ntibozaba gikoresha kuri abo bantu bose nicyo gituma mubona mbere n'aba bantu bavugwa ko bafashwe dufatira kubapimwa n'icyo gipimo kandi si bose bapimwa nk'ubu twavuga nk'iyi wacu cyangwa ahandi mu karere k'ibiyaga bigari ikiza cyamaze kugaragara cyamenyeshejwe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwakimenyesheje baraheza rero bakakirabira ku bimenyetso abaganga bacahita barabira ku bimenyetso niba bagija gupima umurwayi wawe wose gupima bica bisigara bikorwa n'ubushakashatsi n'abajya bakorashakashatsi bwa laboratwari ariko ngaha ibitigiri mvuze ni ibitigiri byamaze gupimwa byatanzwe ku buhamya n'ibipimo byaciye muri laboratwari
nkurikije ibyo mwe muravuga rero ibitigiri nyakuri umuntu arabyo birarengeye biriko biratangazwa
birarengeye cyane kuko iyo bamaze gutangaza ko ikiza gihari baca babaha ibimenyetso bakorera ko abaganga bose kugira ngo babimenye kimwe iyo babibonye babikorere ko hanyuma ibyo baca babyita ngo ni ka clinique hanyuma ibyo nabyo ni ka confirme mu Bongereza bajya Rwanda kumbe confirmed cases na clinical cases nibyo rero baheze bagafatirako kugira ngo baheze babone iyo ndwara uko iko yarandagata bonge banayikurikirane
biravugwa ko iyo ndwara y'ibihara by'inguge canke inkende muri Congo ari indwara yahasi indaro mu gihe cy'imyaka myinshi kuva mu myaka ya za 70 niko kigenda igahorera mu nyuma ikadu kigakwiragira bitumwa nige
ni bitumwa ibintu byinshi ubu iyo tubona umugera tubona uko uwo mugera w'ibyo bihaza inkende cyangwa ko bavyita kosi akaranda nibaza ko bavyita akaranda nk'uyu mushyiranganje ko abivuga byavyita akaranda imbere y'imyaka ya 80 imbere y'uko bazanya injanjo zijya zibihara ibyo bita variole kuko ni indwara isa na variole nyine isa kujya kubihara hanyuma uretse yuko mu bihara kenshi amasumbi ntakunze kuboneka ariko ngaha amasumbi azi bwa mbere n'ahandi usanga ari cyo kimwe rero ubushita bw'inkende cyangwa ibihara cyangwa karanda igikuru ni uko twumva iyo ndwara iyo ari yo hanyuma ni ukuvuga umugera uboneka hari umugera wari yubuye wiyubura muri Congo hariho n'ubundi uwo muri Afurika y'Uburengerazuba ni ukuvuga ni ibiri ariko uwo tubona warandagase cyane ni uwo muri Afurika y'Uburengerazuba ariko n'uwo muri Congo urahari ariko urandagaza cyane tubona ku isi yose iyo bapimye ipimo bya PCR muri laboratoire ni bugaragara gusumba uwo muri Congo. Ni ukuvuga rero ngene yose ifata cyo kimwe imeze cyo kimwe guza nuko nubwo musanze mubizi ijya migera twita virusi igenda yiyubura kuko mu kugira ngo irondoke yororoke ikenera uturemangingo tw'umuntu uko rejise mu muntu igenda yirondera indene yo kwihutwa turemangingo tw'umuntu kugira ngo iheze dukolonize itwinjiremo iduhindure nyene ingene dukwateza gukorera umubiri w'umuntu nicyo gituma umuntu ubona haza amasumbi kugira ngo umubiri wigwanire akaza ibimenyetso bitari bike nk'ubushyuhe kugira ngo umuriro bambe umubiri ujye kugwanya iyo migeri iba yinjiye muri wo.
Mubona ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ryatangaje ko icyo ari kiza gikomeye cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu amakungu ateza guhagurukira byihutirwa muri uku kwezi. Mubona icyo kibazo iryo shyirahamwe ryagifashe nkankama ryagihagurukiye kare n'ibihe biriko birakogwa?
Iki kiza ni kiza kiza kirafatwa buhoro umuntu agiye kuraba kuko burya mu bugenzuzi bw'ibiza dukora ibyo kugendereza indwara rero byatangiye kubigendereza kuva mu 2002 urumva arahize imyaka ibiri hafi yari kubera iyi ndwara nkuko reje kubivuga yari sanya niyicuritse kuva wagiye injanjo zijya z'ibihara zijya za variole zijya bacangisha abantu rero barutse kuva icyo gihe muri za 80 baracanjwe bose ni ukuvuga iyo ndwara bavuga bati isa n'iyaheze ariko murazi ko imwe n'izo ndwara ziheza ngo zihere burundu hama hari kuko n'abacanjwe bose 100%. Murabona na n'indwara tuvuga za zijya z'ubukangwe arizo zita imbasa mu Kinyarwanda baravuga ati ibihugu byarabiciye ntayikibaho imyaka n'imyaniko no mu Burundi byarabaye ejo bundi ariko mu nyuma ikagaruka iragaruka kubera ibyo twita reservoir de virus ni ukuvuga aho yinyegeza ishobora kuba mu muntu itiyerekana ikigwandika ikagendika ikiryamye ntihagire ishingire umuntu umugabo yagira nk'ibimenyetso by'uburwayi ni ukuvuga umubiri ubudahangarwa ikabugabanura umubiri w'umuntu hanyuma ikiyubura niho kujya ko indwara zose zaba iz'igituntu zaba izindi ndwara zose iyo umuntu aho umubiri wiwe utakigwanira neza nyinshi ziriyubura hanyuma zigahita zirandagaza agahereza abandi ugasanga rero irarandagaze ni ukuvuga nk'ino mu bihugu by'iburayi biteye imbere bari bararetse gucandaza mbere n'ibyo bihara bakavuga bati ibyo ntabyo tugifise ni nacyo gituma ubu babona yuko aka karanda kabinjiranye nako nyine kandi kabafata cyane gusumba mbere no muri Afurika.
Naho ku bijyanye n'incandago bavuga ko incanco zihari zidakwiye muri ibyo bihugu bimaze gufatwa n'uwo mugera kavuga ko Afurika ikeneye hafi y'imiliyoni doze miliyoni 10 z'incandago kugira bigerageze kugwanya icyo kiza. Mu gihe mu ibiza nk'ibi biguma biboneka byiyadukiza n'ivyahari byaracuresha nk'uko mwari kumivuga bigaruka cyangwa bigahinduka bikagenda birihindura, nikihe cokogwa muri Afurika kugira ngo ibiza nk'ibi bishitse babe biteguye nko kubijanye n'izo ncanjo?
Ibyo ni ukuvuga ni ibintu biba bizwi gusa nuko batabiha agaciro kaniniya cyane ni ukuvuga byaba amaleta n'ibihugu ni ukuvuga nk'ibiza byateye ni ukumenya ko bitagiye burundu bakabika amakuru bakagendereza kujya bikogwa twamaze ko turabikora ni ukuvuga kugendereza indwara bakaraba kwa muganga ibimenyetso baronse babonye hanyuma bigakoregwako. Hariho rero indwara twita malaria de carajo obligatoire no kuvuga izi zigomba ku kurundi kwa vuba na bwango ku munsi kuri district ya no kuvuga mu karere k'ubuvuzi bikarundwa kundwi kundwi mu ku ruhando rw'igihugu muri kiya gisata kijejwe kugwanya indwara z'ivyaduka no kuvuga hanyuma nabo bagaheza bakaraba kundwi kundwi bakagenda bakurikirana bakora igendereza kugira ngo iyo ngwara bayisame itararandagata no kuvuga bakama bayishinze igisho bakavuga ati twebwe muri kino gihugu ingwara zimaze kutwugariza nizi bikaba bizwi ukamenya uti kabujya tuba tuzi yuko malaria hari igitera mu gihe cy'imvura tukamenya amashinya ko atera iki gihe tukamenya agasama tukamenya korera tukamenya mugiga mu bihugu bindi byo mu burengerazuba hanyuma tukamenya ebola tukamenya izindi ndwara zose izo zikaba zizwa kuko burya iyo izo ndwara yamaze gutera nkuko nabivuze nta kivuga yuko itazosubira nizi za COVID zose zirahari ariko nisi ku rwego zateye ko hanyuma iki nacyo kidutuma dukora ibyo ni ugukora n'ubushakashatsi kugira ngo turabe iyo ngwara ingene igenda yiyubura igenda yihindagura igenda izana ibyo bita suje zindi zigenda zihindagura kugira ngo n'abakora imiti n'abakora injanjo bamenye nabo ingene bagenda bahindura ntibame kuri rwa rucanje kuri wa muti nkuko tubibona mu ndwara twita le maladie néglige zikunze usanga imiti yo muri za 50 ntiyigeze ihinduka ubu isigaye imeze n'aba bantu kubera ata bushakashatsi atana amafaranga ma leta ashiramo ugasanga indwara zugarije Afurika zigiye abantu bagiye kuzikoreramo ubucuruzi b'abanyaburayi kubera yuko bafise ubwo burambe bwo gukurikirana indwara no kumenya ubwo bushakashatsi ingene bazirinda n'ingene bazigwanya n'ingene bazivura rero uromba rero aho niho twategerezwa kugwanira cyane cyane kugira ngo ibyo biza ntibidutere tutiteguye mu nyuma bagasha babwira ubushikiranganji bati yamara turabona ko iyi ngwara iriko iraduga iriko Rwanda vuga kuzamuka iriko irazamuka iriko iragenda ni ukuvuga turabona yuko kandi iyi ntara aka karere k'ubuvuzi iyi mitumba turabona ko ariho iriko iraturuka hariya hantu reka tunyarukireyo tuzitire tutaronerwa nguko uko ibintu nguko uko biteza kugenda ugomba ibyo bita sante publike ubushikiranganji bw'abantu nuko bwateza gukora kuko si ukuvura bagwaye ahubwo no kubakingira nicyo byiza gusumba kuja kubavura basindikata
murakoze ku mirongo ya telefone dufise John Kizimana uratwumva
ndabumva cyane
uduhamagara uri he John
mu Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugi
ufise ikibazo baza muganga canke ciyumvira ushikiriza ubushikiriza
John ashaka kumubaza sinategeye neza mbega iyi ngwara yoba ije ubu canke kera yoba yarabayeho ikindi kibazo ca kabiri nagombe mbaze alo
ndabumva
mbeko tumenyeye hariho imfungurwa umuntu ashoboye gufungura zigatuma abasoda b'umubiri bagwanya indwara kanasa mbe ntangaburo yoba ihari umuntu yoza arafata kugira ngo iyi ngwara ntimufate ibibazo byanje ni ibyo
ndabashimiye
urakoze cyane nama
yego na uyu mu ariko arakumviriza bo muri Cibitoke muri Mugwi na yabaga ibibazo byumvikana kandi icyo nubabwira yuko bo begereye aho muri Congo kandi aho amaze hafi ku mupaka hamaze gufatwa abarenga 534 benshi kandi ramaze no guhitana abatari bake bashika 33 n'ababiri hanyuma ibiti biri kubihindagurika mbere ngaho bamwe barataye baromoka bava mu bitaro baragenda baromoka kubera batari ko barafashwa neza rero abo nabo bashobora gucika abantu bandagaza iyo ngwara kuko iyo ngwara ikeneye uko abantu bayigwaye bashirwa ahantu ukwabo karagaciyemo kugira ngo yumve ahaherereye yuko hariho umubanyi imwugarije gusumba hanyuma ikibazo abagije ati none iyo ngwara ni shasha ni yijubu cyane yahoraho iyo ni ingwara yahoraho nkuko Fidel yabitango yabivuga mu za 70 niho yaboneka ni kera cyane kuko ariko sivuba umuntu agiye kubiraba ariko niho yavumburwa aho muri Kongo nyene iharanije intwaro rusangi ucanke y'intwaro rusangi niho yagaragaye hanyuma ikaziratera rimwe na rimwe ni ingwara igumye ziratera ku gihe giheze nk'ubu ntiyariheruse gutera yatewe gutera buhoro buhoro ejo bundi haheze imyaka 2 mu 2022 rero iguma irandagata igenda hirya no hino mu bihugu nk'uko twabivuze mu ntango hanyuma urabajije uti none hari imfungurwa umuntu yofungura kugira ngo yirinde yuzuze ubudahangarwa ubudahangarwa burya bugenda buzuzwa kuva umwana akiri mu nda akivuka nuko akura n'ingene agiye arafatwa n'indwara zikamusigira ubudahangarwa ko ariho ubudahangarwa bwaje bwubakwa cyane cyane ni mu nzira zitatu no kuvuga hariho ubudahangarwa umuntu avuka nahabwa n'umubyeyi hajye mu konka amaberebere hariho ubudahangarwa akura mu byarya mu byafungura zizya mfunguro zikwiye no kuvuga ndema mubiri ntanga nguvu nasanganya ngaburo no kuvuga izo zose ukuzura zirya mu minsi yose zigenda ziguha ubudahangarwa hariho rero ubudahangarwa guca mu gucanjwa no kuvuga bagacanja umuntu naho nyine azana ubudahangarwa ariko bw'iyo ndwara yacanjwa ntazana ubudahangarwa bw'iyi ndwara hanyuma hakaba rero n'ubudahangarwa bw'umuntu yagwaye iyo asinzikaye barafata nk'umuntu yagwaye afise ubwo budahangarwa bakamukuramo bukenyi bakabwongereza uyu muntu agwaye asinzikaye ibyo bita iminogorobirini nibyo rero bikunze kuba hanyuma hariho rero n'ubudahangarwa gupfa kubera umuntu yagwaye hanyuma yagwaye iyo ndwara ikamusigira ubudahangarwa ntazasubire kuyigwara agasama tuvuge yuko agwaye kenshi ntisubira kukagwara kuko gasigira ubudahangarwa umwana hanyuma akazomukingira ubuzima busigaye nuko rero ariko urumva rero kumfungura yonye n'ubu ni ibyo guhozako kandi buzana ubudahangarwa bwitwa ubudahangarwa busakaye ni ukuvuga ni nk'abasoda batagira specialite ni ukuvuga babarindiriye icyo babwirwa kumviza yuko ariho umugera winjiye bakawusumira iyo umugera winjiye mu mubiri nuko rero mu mfungurwa niho ubwo budahangarwa buri nibaza yuko wanyuzwe utangiye naho turashobora kubandanya mbaza ikibazo bamaze ndakwishyura
murakoze dufite kandi Cyrille Virgo Fidelis Muvunyi uratwumva
yego ndabumva neza
udutaye kamuri he
ndi mu Rwanda amahoro Fidel
amahoro
yego nshimira umutumirwa mwatuzaniye
yego kibazo mu mubaza icyumviro
yego ni kibazo n'igitekerezo nagira ngo mbaze icyorezo mu Rwanda tubyita ubushita bw'inkende mu kirundi mukavuga niba ibihara by'inguge niko mu kirundi mubivuga
yego
hanyuma icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ese iyo ndwara icyo cyorezo kugira ngo kigaragare ku muntu mwavuze ko bitwara iminsi 14 ko aribwo bigaragara ese mu kwandura kwacyo ko hari ushobora kuba wenda nk'umuntu umwe abirwaye akaba yahura n'abantu wenda nka batanu bamwe baka wenda muri abo batanu yahuye nabo mu buryo bwose bugaragara ari uguhoberana cyangwa se gusomana cyangwa se ibindi bintu biba bitemewe muri icyo gihe umuntu ufite icyo cyorezo cyangwa se ubwo burwayi afite uburyo utahura nawe bikabaho kuki bamwe babirwara bamwe bashobora kuba bakwandura abandi ntibandura ese icyo cyorezo ubwo burwayi bwica mu gihe kingana iki ku muntu uburwaye ese ubwo burwayi bwatangiriye muri Congo cyangwa se ari no mu yindi migabane haraho byari byarabaye. Murakoze cyane.
Murakoze.
Ego na numvise ibibazo reka ntangure kuri iki cyanyuma. Kwatuheje ukivuga niho iyo ngwara niho bayivumbuye.
You have $270, $88.
Niho babuvumbuye ubwo bushita bw'inkende muri Congo. Hanyuma iyo bamaze kuvumbura ingwara bashobora ku isi yose ko aho ziraboneka yagiye kuboneka mu nyuma mu bindi bihugu ariko aho niho yatanguriye. Hanyuma uvuze iki cyorezo rero aricyo kiza igihe kiguma ku mubiri w'umuntu, ni ukuvuga ni mu gihe cyose akigwaye agifise bijya bihere cyangwa afise bijya twavuga mu Kirundi biturika cyangwa hajya udusebe tutarakira. Mu gihe cyose adufise tutaraba inkovu zitaragaragara, uwo muntu aranduza. Ni ukuvuga ashobora kwanduza nk'ibyumweru bibiri bitatu bivana n'ingene yakize n'ingoga cyangwa yagumye afise ibyo bisebe ku mubiri wiwe. Hanyuma wavuze uti none iyo umuntu bamwe ko bandura abandi ntibandure kandi ahura n'abantu, nibyo hariho abayigendana batanafise n'ibimenyetso, kuko nk'uko mubizi mu kwandura yandura ahantu henshi, yandura mu matembabuzi, ikandurira mu gusuhuzanya, ikandura mu kuryamana n'umuntu cyangwa kwiyorosa ibyo yiyorosheje cyane mu gukoresha ibyo yakoresheje byaba ibyo kurya cyane ibyo yakoze ko nuko cyane naho ni ukuvuga ibyo bikoresho byo mu nzu iyo mubana n'uwo muntu urumva yandukira mu bice bikaduka mbere no mu guhemerana no mu ntefu aravuga nk'ubu ndiko ndavuga aha hariho utuntu tutagaragara neza ku maso ariko tudute tumijagirika tuva mu kanwa. Iyo bamaze kubivuga iyo umuntu avuga cyane kenshi hari aho tugaragara, urugero rero tugaragara hari aho tutagaragara. Tujya rero umuntu aduhemye natwe turayimuha iyo migeri birimo nka kujya kwa COVID ngira ngo mugiye kubiraba ngira ngo ni benshi bagiye banabivuga mu ntangamarara bavuze bati ni kuraba kwirinda kujya twirinda COVID ngira urabyumva. Rero iyo umuntu ayigwaye bivana n'igihe mwamaranye niho yo kwa COVID. Iyo mumanye umwanya cyangwa ukaba mwegeranye cyane baravuze bati iranandukira ikiye no muhimba byirondoka mugabo si ukuvuga yuko ica mu bice byirondoka nyezina igice cy'umugabo n'icy'umugore iyo byinjiranyemo oya ni kubera abantu bari muri icyo gikorwa baregerana cyane bagatsitana niho rero baheza bakayandura. Mu bundi bwobwo si bumwe bita ngo ni maladie sexuellement transmissible si kimwe noya ni ba mwanyarwanda mukoresha icyongereza ni sexual transmitted diseases si kimwe rero. Ni ukuvuga rero iyo umuntu akuye n'abo bantu nuko nka 50% barayitwara arayibanduza. Abo bana nabo babahuye akanya gato biruka bagenda ata mwanya bamarana kuko mugomba kumarana n'amaburiburi umunota cyanke urenga naho nyine mwegeranye ariko ufashe intera ntayikwanduza.
Yako Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwumvise ikiganiro muri Isanga.
Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi mupaka.
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ndwara y'ibihara vy'inguge. Ni kiza kiriko kwiragira cyane mu karere ko muri Afrika mbere no hanze yaho, kikaba cyatanguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwikoreje mubona mu ntara vy'imyaka y'abantu nibande bariko bageramirwa cyane cyane nico kiza.
Abageramirwa cyane nkuko mwabivuze mu ntangamarara burya ni n'abantu bose, ariko cyane cyane aba bana bakiri bato barakarirwa cyane kuko ubudahangarwa ntibari bwinshi. Bamaze kuja barakura, murazi ko umuntu akura niko agenda ahura n'indwara zitandukanye zigenda zimusigira y'ubudahangarwa. Hariho rero n'aba bantu usanga bafise ubudahangarwa buke, abafise indwara bijya muhora muvuga ngo ni kronike canke izi ndwara zigendanwa. Hariho usanga baba bafise ubundi bumuga bujanye mu mubiri wabo, haba mu maraso, mu bice bimwe bimwe, bajya bose n'abantu iyo ndwara ikarira. Hariho rero n'abantu bakuze nabo nyene birabakaya kuko gukura niko ubudahangarwa bugabanuka. Iyo rero igufashe kugira ngo uzane ubudahangarwa buno nyene bwinshi kandi bukwiye kugira ngo igwanye ntibikunda bisaba igihe. Urumva rero abo bose nibo kenshi bakunze no gucandagwa bakabanga urucanjo kugira ngo baheze bagwanye iyo ndwara kwirandagata, kuko nabo nyine uko bayigwara niko bayirungika ku bandi bantu bayihanahana bakabarera n'ibyo bita bijya byakunze kwita ba reservoir de virus bakora ubushakashatsi babikorerako.
Murakoze. Tuvuze ku mirongo ya telefone dufise Muhozi Faustin, uratwumva?
Karamu.
Uduhe magauri he?
Halo.
Halo, uratumva?
Ndabumva.
Udu teka muri he?
Ni munara y'urasazwa mu karere ka Kayonza mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize?
Halo.
Ndabumva, nimba mwe ufite ikibazo mubaza cyanke icyumviro mubishikirize kuri kiganiro tuko tuvuga cha cicorezo ikiza ci ibihara vy'inguge cyangwa ubushita.
None se hello,
ndabumva mubuge.
Koinaha tuba tubona icyorezo cy'ubushita abantu batari babimenya cyane. Ese biterwa n'iki? No kubera ubukangurambaga bukeya bigenda bite?
Murakoze.
Nicyo nibyo urazi yuko icyorezo giteye ahantu kiga bwa mbere Muhozi Faustin no kumenya yuko ubwo bushita bw'inkende ari icyorezo nk'ibindi byose ingene cyihariye, kuko kirafise ukuntu nk'uko nabibabwiye iyo umuntu ahuye n'abantu nk'icumi ashobora kubwihereza akacanduza abantu batanu nk'uko 50%. Rero abantu bagiye batabona ko ibintu byacitse kenshi twebwe ntidukunze kumenya tutireka twirinde, ariko kiba kihari. Burya uzobibona yuko habaye abantu benshi niho usanga abantu batanguye kwiyegeranya bati yamara kwateza, ariko bavyumva iyo ngiyo kujya mu utibivuguyo o za Rusizi hariya ku rubuye rwa Bukavu rwa Goma jendi Kayonza ni hirya kure ukamenga we n'ikiravushikiye. Mugabo mwibuke yuko abantu bagenda cyane arava hariya kararashisa iwanyu
ni urumva nidayo mpamvu bavuga bati kwirinda aho uri hose kuko ubu abantu n'uja n'uza sikera bagira n'amaguru ubu ku mwisaha imwe amasaha 23 aba yavuye Rusizi aba yavuye hariya Rubavu yashitse Kayonza aba yavuye tuvuge Bukavu yageze Kigali urumva rero cyane ni ukwirinda kuko Kayonza ni muri kure burya hajya muri ibyo bihugu kandi ikiza cyagaragaye muri ibyo bihugu mu mpande zose urumva rero ubukangurambaga burahari nko mu Rwanda burahari no mu Burundi burahari gusa numvise yuko abantu batabikurikiza ntibabikurikiza kubera iki aho niho hari ikibazo ariko nk'ubura wewe wari ubizi ubwo bushyitsi urabuze urabwumvise ubukangurambaga mu bisata cy'ubuzima iyo o barabikora no mu Burundi kugira babikora twumvise umushikiranganji iyo wani bamwita minisitiri urumva yabishyise ko ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko ubukangurambaga bujana n'ingiro ni nka kujya ku mwarimu adafite imfashanyigisho iyo wigisha ntubusize imfashanyigisho zikwiye ntagiye bakanyigisha ntibanjane muri laboratwari ngo njye gukora ndabibone neza mba mbonye igice ni ukuvuga iki burya ubundi mu bigo nderabuzima bw'ibyaha iwanyu Kayonza bategeza kuba bafise igisata cyungirije gitoyi cyo mu cyiciro cyo hasi cy'ubukangurambaga baza mu midugudu mu masegiteri bakabaha inyigisho bakabereka iyo ngwara bakazana imfashanyigisho kugira ngo mugende mumenye ingene muyikingira ingene ubwirinzi bumeze n'ingene mubigenza iyo mubonye urwaye rero ibyo no mu Burundi nuko abantu baheza ngo babikorere ko kuko barabona bati ntibariko barabitubwira ariko cyo tubona nko nk'abanyagihugu bavuze bumvise bavuga bati twe nta n'amazi dufise ntawe twokarata n'amazi dufise mugari iyo n'ibyo bafise badashobora kwirinda nk'ibyo gihugu hana yambu ntibikenera amazi nk'ibyo gihugu ujya gusomana baba bakwiye kubireka ibyo n'ibintu bijyanye n'imico y'umuntu iyo bavuze bati ari ikiza ukabyirinda hanyuma mugabo no mu gihugu bakamenya bati turabahimiriza rero hari ibice bimwe bimwe by'igihugu usanga badahimiriza cyane kubera ibyo bahimiriza ntabyo bafise kuko umubwiye umuntu utigenda ukarabe ata amazi washizeho atayabona uri kuvuga ubusa hanyuma iyo ubwiye umuntu uti abantu muze muragundana ngo mugende nawe mufise agakiriziya gatoya agasengero gato cyane mufise mu isoko akantu gasoko abantu bose bagenda bavuga ngo aho nangahe hanyuma cyane mukaba mufise bisi idakwiye itwara abantu benshi bagenda bishiranye ko aho urumva yani bikenera ku banyagihugu ku baturage ntabyo uheza ngo ubone uba uri kubasaba ibidashoboka naho rero bica byugarira muri mwe n'ibihugu by'iwacu bisa ubukene bidafise ibyo twakwita iterambere rikwiye nacyo bituma ubona mwe n'izo ndwara zihaza zikaha ibyizira kubera zishikira ahantu hashashe zikoga atacyamira
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiza cy'ibihara by'inguge kiriko gikwiragira mu bihugu byo muri Afurika eka mbere no hanze y'uwo mugabane ni vyokogwa kugira ngo ico kiza kigwanywe bwavuze ku bijanye n'incanco incandago ndabona nka igihugu ca Espagne caremeye gutanga incandago ibihumbi 500 zo gukingira ico kiza c'ibihara by'inguge kikaba kiriko gihamagarira ibindi bihugu biteye imbere vyabivye ku mugabane w'u Burayi canke na Amerika kugerageza gufasha gutanga izo ncanco no kuvuga ko izo ncanco ibihumbi 500 ari nk'ibice 20% biri mu bubiko muri Espagne ku bwanyu ni kuki hariko haboneka nke ni kuko ivyo bihugu vy'u Buraya ivyo bihugu biteye imbere bisizo izo ncanco mu bubiko bitariko birafasha ibihugu nk'ivyo muri Afrika biriko bigiramirwa n'ico kizo.
Nkuko nabivuze, urabona iyo ikiza caheze nk'ubu tubwiye COVID heruka ku gusa ni cyogoye. Araho rero ukuntu na nari kubwiye bagumana gutya guhinga bwavumbuwe ibijya byo gukora bakabafise ijya technology no kuvuga bijya bahingura mu njanjo imiti iyaba imiti yo kuvusha n'iyo gupima ege muri laboratoire na kuvuga bagomba kuba babifise bakabibika kuko nuko nabivuze ikiziyo kije nuvuga ngo cagiye burundu kandi abantu bakiriho abo gifata no kuvuga ni nyimburi no kuvuga cha wama ukora kuri ubwo bushakashatsi ndiye twabivuze mu kanya raheze sinyimwe ndabisubiramo rero nkubu iyo habaye nyi bashobara abatubeka tugeze bagaca bihuta bati reka tuyo tubakora izinga na gutya turabe yuko twohagarika uwo muvuduko hanyuma atabaye nabo nyine bashiremwo akabo bashiremwo bakore mu mufuko bazane kuko izo canjo ivyo bipimo iyo miti nikogwa ku buntu ababikora barahembwa ibikoresho biragugwa ni ukuvuga ibyo bakoramo ni bigugwa n'amafaranga urumva ibyo byose bikenera budget ariko igikuru ni uko iyo hamaze kwitwa ko ari kiza hacagomba kuba ubufatanye bw'ibihugu nkahujya byibumbiye mu gisata mpuzamakungu ushamagaye abantu bagomba kuba ibifatanye by'ibihugu ibifatanye by'akarere nk'ibi bya CDC Afrika ni ukuvuga canke muri East Africa mu bihugu byo mu burere ubushyirane bw'amagara y'abantu hirya no hino haba mu guhana amakuru haba mu guhana ibipimo haba mu guhana izo canjo haba mu gucungera haba mu mipaka n'ibindi bagomba gukorana ngo wancyo kiza nivyo rero biriko birasabwa ni ukuvuga ubu igisata mpuzamakungu caravuze yuko ari ikiza ni kiza nyine hanyuma no kuvuga ibihugu byose biteza guhaguruka kuko iyo bamavuga bati inzu y'umubanyi ihiye ni ugutabara hakiri kare kuko iyo waba utazitandukira iyo utabikoze kugira ngo uzite utaronerwa.
Ku murongo wa telefone dufite Simon, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uduhamagaye uruhe?
Ni mu Rwanda nanjye ni mu majyepfo.
Ikibazo icyumviro?
Murakoze.
Muvuze ikibazo mubaza icyumviro mushikirize.
Hari ahantu yari yabihereye ari kubivuga nabyumvaga avuga ngo ni ikibazo cyo kutita ku ndwara cyangwa bakaba gasa naho babyoroshya bakabigira ibintu biri aho ngaho. Ese buriya baramute babikoze nk'uko bakoze barwanya COVID n'izindi ntabwo byagira byafasha kurushaho kuruta uko ubu ngubu barimo bayifata kuko urabona ko uko bukeye n'ubwo bwije niko igenda irushaho kuzamuka kandi yambukiranye imipaka ifata epfo n'uraguru kuko urebye nk'ikiganiro ikiganiro cyabangirije mbere muri kuri Fevre Jaune muribuka ko bavugaga ngo batangaza agakarita k'umuhondo ku mipaka. Ubu ngubu ndibaza ni iki kiri gukorwa kugira ngo igabanye kugumya kwambukiranya nk'uko byagiye bigenda ku zindi ndwara kuko urabona bikomeje gutyo wazashiduka buri gihugu cyose imaze kugeramo nk'ubu ngubu urebye aho yatangiriye ukareba aho ubu ngubu iri. Harimo ikibazo cyo kuba itari kwitabwaho cyangwa nuko inkingo zayo kubera ari bw'ikiza ziracyahenze ishobora kuba wenda ambwire ni inkingo zigihenze yarabaye nk'ubigarukaho asoza avuga ngo abaganga bazikora abatekinisiye bakora izo nkingo ngo nabo barahimbwa wenda akaba ariyo mpamvu atubwiye ngo niyo mpamvu zigihenze cyangwa nta kuntu nko mu bihugu bisanzwe bikoresha uburyo bw'ubwishingizi busanzwe bw'indwara nko mu Rwanda wenda bwa mituweli n'ubundi ntabwo baba bayivurira ku bwo bwishingizi kuko urebye ukuntu imeze bishobora kuba no kwivura kuba byagorana dukurikije uko umuntu aba ayibona atubwire ntabwo kubwishingizi byakunda ko umuntu yakivuza bigakunda iriya ndwara cyangwa ubundi irakira bwite igashyira mu muntu cyangwa ihoramo nka virusi.
Murakoze.
Mbere kwigica nyuma iyo ubushita bw'inkende cyangwa ibintu indwara irakira ikava mu muntu nka wujya kwa COVID irakira cyo kimwe na CD guma mu muntu ariko iyo irakira zose ariko ziterwa ni na virus mu hanyuma wavuze uti ubwishingizi nivyo ho mu Rwanda murasa ubwishingizi ugeze uri hejuru ariko ubwishingizi mufise nyugo hagati mu gihugu subwishingizi mpuzamahanga uvuga uti igikozwe muri Espagne igikozwe mu Fransa cyangwa muri Amerika no fata ubwishingizi mfise ngaha mu Rwanda nka bukanyishyurira ibyo ubwishingizi hagati mu gihugu nk'ubu uyirwaye umurwayi urwaye aragenda mu kigo nderabuzima bamuvura kuri gusa nta ni ku buntu hanyuma ariko hageze iyo miti ni leta iba yayiguze buriya leta niyo igura nizo njandago ni leta izigura cyane naho ikazigura ku giciro giciriritse ku bufatanye mpuzamahanga nk'uko naheje kubivuga iyo abantu bashyizemo nka kujya mugira iyo iwanyu mubyita ibirimba cyangwa bijya mushyira hamwe amafaranga kugira ngo mugure ikintu gihenze umwe atakwigondera mugaba kubera muhagize ubufatanye mukakigondera nicyo rero niho rero bihagaze iyo habaye ikiza akaba icyorezo cyateye ni ukuvuga ibihugu bigira ubufatanye bagashyira hamwe uburyo amafaranga ubushakashatsi kugira ngo bazane ibikoresho bikwiye byaba ibyo gupima ibyo kugendura by'ugendereza zo kuvura kugira ngo aho cyateye hose bashobore kuhashika nk'uko nabivuze uzitiriwe kure nawe utarabonerwa hanyuma wavuze uti none ibi bintu kuba byorosha bakabyorosha nko kumenga n'ibintu biri aho ngaho ni ukuvuga kandi icyorezo nacyo kiri kuzamuka ntibyumvikana kuko nakubwiye ni kenshi ibihugu amaleta baravuga bati twa icyorezo cyateye kubera bataba biteguye neza haba mu buryo haba mu bikoresho mu baganga mu kwihuta kujya kurwanya icyo kiza ugasanga ntibabyiteguriye nk'ubu ariko barabyubaka bakubaka bamaze guteza twebwe duhimiriza mu byo twiga n'ibyo dukoresha no kugendura nk'uko nabivuze mu ntangiriro no kugendura hakiri kare hanyuma ariyo twita early warning system tuba dufise no kuvuga imburi ukaburira abayobozi ukaburira ibisata by'amagara y'abantu utiyamara ahantu turabona ko iyi ndwara irazamuka mwirinde mubwire abaturage mwongere namwe mugire ibikoresho bikwiye mbere umurwayi abonetse mushobore kumuvura cyangwa nawe mugende kuraba aho hantu haba mu mudugudu haba muri segiteri mugende mugenzure murabe yuko atabandi boba abandi uyu bahari mu minsi 14 nk'ibi twavuze ko niyo twabonye yuko iyo ndwara yiyubika iyo wayanduye mu minsi 14 umuntu kuvuga mu ndimi cyangwa mu ndimi zibiri ibyumweru ni kumubyita mu Kinyarwanda ni ukuvuga uwo muntu bagomba guca bacungira bagashyira bajya abakangurambaga cyangwa se bajya baremesha kiyago mu Burundi cyangwa bajya bakurikirana abantu bagwaye ku midugudu ni ukuvuga bakaraba iyo ndwara afata ibyo byumweru bibiri muri icyo gihe bari kubayirwanya bari kubayacungera aho hantu yabonetse bakaraba cyane cyane abo bantu n'abo bahuye muri iyo minsi 14 mwahuye n'abantu wagiye ku rusengero runaka mu isoko mu iduka mu ikoraniro cyangwa se ya gitifu gutyo gutyo ukagenda umenya uti abo umuntu yagendeye abari bahari n'ibandi baturukahe kugira ngo habe ubugenzuzi urumva ko bisaba uburyo bisaba uwo muntu azaba ari kwakorera ikorera bushake yego ashobora kuboneka ariko kenshi ateza kuba amafaranga
mubona ibihugu byo muri Afurika byo kwitegura gute ku biza bindi bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'ibituriko turavuga by'iri ibiza nk'igi turi kwato bibihara by'inguge hari nibindi bishora kwaduka mu biganire twigeze kugira imbere mwarigeze kuvuga twarigeze kuvuga kuvyereke ingwara zijwa no kubazifatira kwihindagurika ry'ibihe zishobora kwaduka canke zari zihari zigatera zikomera kurushiriza nikihe mubona amareta muri Afrika yokora kugira yitegurire ibiza bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'ibyo byorezo
ubwambeho no gushiraho imigwi ikora yo kugenzura ingwara zishobora kuba zaduka cyangwa nshasha bakagira ubushakashatsi ubushinganji bwose bw'amagara y'abantu mu bihugu byose bakaba bafise ibyo bigo bihanitse bikora ubushakashatsi kandi bikorana n'ibindi bigo hirya no hino ku isi ni ukuvuga bakaba bafise ibikoresho n'abahinga kandi bakaba bafise n'uburyo bwo kugenda hose mu gihugu atana hamwe basigaje inyuma kugira ngo bagende bapima bagende babagira ubushakashatsi cya kabiri bakabika amakuru ni ukuvuga nk'iki kiza cyateye bakamenya bati cyateye iki gihe kimeze gutya twakigwanije uku hamwe cyose urakubuka twoheza tukihuta nta byo gusubira mu ihumbi ibintu bikaba bizwi hanyuma mbere n'iyo migero ikaba yarapimwe ikaba izwi bagomba bayikurikirana bakaraba bati umuti twari dufise wari uyu none ni wubikora bakabikora vuba na bwangu abantu batarazindikara kuko buriya ico gisata kibereyeho ni ukugira ngo bazibiri biza bitaratera niyo giteye naho bakigwaye kitarasindikaza abanyagihugu cyangwa kibahitane niyo ntumbero nyamukuru nizo ntumbero zibiri hanyuma rero iyo bafise inzobere z'abo bantu zifise ibikoresho n'ubuhinga n'uburyo cyane cyane uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ibikoresho byo kuzihiga izo ndwara aho uyu muntu ahiga umwana niko bimeze hanyuma bakaguma ku rugamba ntibashyira hasi ibikoresho baguma barikanuye kugira ngo izo ndwara ntizigire aho zimenera naho bihagaze hanyuma bakaza rero barabwira abatwara abatware abajejwe intwaro bakababwira bati iyo amara ibintu bimeze gutya murabe mu igenamigambi ibiza bitwugarije kenshi n'ibi byamaze kubona yuko bafise hari mu bihugu bimwe bimwe ubushikiranganji bwo gutabarana n'ibiza n'isibe ibintu hamwe n'ibyo bakajya rero babishyiramo n'ibyo byo kwirinda indwara akabishyiramo kandi murabona ibihindagurika ry'ibihe ngira ngo tugize imwe turonka n'ibiza bya hato na hato birababaje mugabo ubona yuko biterwa n'ihindagurika ry'ibihe n'igwirana ry'abantu no kugira ubukene bukabije ku buryo abantu batigondera ibintu byo kwirinda rero ibyo rero byose bashobora kubishyiramo bakabona bati ubu bijya twita sante pibulike ni ukuvuga bijyanye n'amagara y'abantu rusange bakabipanura bakabyongera ko bakabiha agaciro kanini kugira ngo bazite bataronde.
Murakoze cyane, ndabashimiye. Yari muganga twariko tuganira, muganga Dr. Comme Konakuze yanonosoye ivyereka indwara zirandagata, umuhinga bita umu epidemiologiste ari i Bruxelles mu Bubiligi. Twariko turavuga ku kiza c'ibihara vy'inguge kiriko gikwiragira cane mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika mbere no hanze y'uwo mugabane, n'icokorwa kugira ngo ico kiza gicobore kugwanywa hakiri kare. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro, namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere. Mukurindira mwese, ndabifurije kugira ibihe byiza.